Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hazwe.
Hadi onzamba gatika kawe mwaramutse canke mwiriwe bivuye naho mudukurikira muherereye ni jasango ry'amakuru mu Kirundi turi ku munsi wa gatatu genekerezo rya gatatu myandagaro umwaka wa 2022 ano makuru washimikira kuri zino ngingo nkuru zikurikira abantu 16 nibo bagandaguwe umwe aranyuruzwa biri mu cegeranyo cishiramwe akat Burundi cyo muri kuno kwezi kwindwi guheze Augustin mubona ajeje gutanga makuru muri iyo shiramwe niwe aza kubisigura muri ano makuru ingingo yashimishije abayangayanga be nabakunda kwihereza inyama no musi leta yasubiye kugurura amacuniro inyuma y'amezi atatu yarahaciye bivuye ku ngwara inyonko yari yateye ibitungwa abasegereza baracaboneka mu mabarabara yo mu gisagara cya Kayanza ivyo biruko mu gihe leta yari yafashe ingingo yo kubakura mu bisagara by'igihugu cyose abana be n'abakuze bita bumwe barabara basaba kugarukirwa mu kuronswa ico bokora cyo bafasha kubaho idonido ni murano makuru nsubiye kubaha ikaze mwese
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
amakuru twateguriye tuyahere mu makuru ajanye n'umutekano abanyagihugu bo muri quartier Mugoboka ya zone Rohero muri commune Mukaza mu gisagara cya Bujumbura bari doga ko haragatotezo bakoregwa n'imbonera kure ziri kumwe n'urongoye iyo quartier Jean Pierre Nimbona bamwagiriza ko yashinze imbuga bakubitiramo abantu bagirijwe ubusuma canke abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mukenyezi yaramaze iminsi 6 apfungiwe mu gasho kazone Rohero yagizwa gutabura agapira k'umugambwe CNDD ababibonye bo bakemeza ko uwo mukenyezi yaremenhanirijwe n'izo mbonera kure mu gihe yaje kwamira aho izo mbonera kure zariko zikubita umuntu inkuru twategure na Josephine Johnson Nkunzimana
abanyagihugu muri quartier Mugoboka bavuga ko batewe umutima uhagaze n'iyo mbuga aho igihe cyose bugorobye bumva abantu bakubitirwa baborogwa akarorero batanga nako ku munsi wa kane w'indwi iheze aho hari umukenyezi wo muri iyo quartier yitwa Chantare yasanze bariko bakubita umuntu bavuga ko ari umusuma yaciye abasaba ko boreka kumukubita ntabapfire ko nyabuna bumushikiriza inyamiramabi imbonera kureza ariko ziramukubita zihagarikiwe n'umukuru wa quartier Mugoboka Jean Pierre Nimbona n'uwitwa Egide na Ernest aho kumvira uwo mukenyezi baciye nyabona bamuhindukirira bamwagiriza kuba intagondwa yo kwagwasa
yavuze ko ku munsi wa kane tariki 28 z'ukwezi kw'indwi yababujije kwica umuntu bamwagiriza ko umusumo yarabwiye ati sinanse ko mukwita igisumo sinanse ko mu mwaka ije yije ni mubitware ku nyamiramari yego si mwe mujejwe guhana nawe uracamurengera ko kuri bo niho basanzwe bazi ko ari intagondwa yo kwagwasa turarandiwe n'uburongozi bw'umushefu tukaratire fatiye aratwishe nabi arafise imbuga kubitira aba yisirisuma aba abonye yirutse kuba ari mu mugambi sine agakwita arashaka amufashe yitwa Raheli yitwa Ernesti we Ernesti we bivuga ko atakwamusaniwe arasaba n'ibuzibuzi ni ayo mpanuka ajambo yakomeye irabe igendere iyo mbuga barabe bahane uwo mushoro tukaratiye yigeze katananiki
uwo mukenyezi w'abana bamwe harimwo n'uwudashikana imyaka ibiri yaciye atabwa muri iyo mibukeye ku wa gatanu yagirizwa gutabura umupira w'umugambwe CNDD FDD akaba yare kuwe ku mutaga wo kuri wa gatatu inyuma y'iminsi 6 afunzwe abanyagihugu bo muri iyo karitsiye Mugoboka basaba gutabagwa
abanyagihugu turarandiwe Mugoboka kugira ngo ntibuge sigara cya Bujumbu ntihagira abatabara kuko umushyikirano yanda yo kabuza gutabara bari kuramo kubita bacaga ngo yatumye impuzu y'umuganda abagiye kurara barabonye ko n'umupira utatabutse na gatatu kwa hoja no kuri uje ku Burundi bahamoye tuboneka ko ideye ni kuduha umupira bakihomore ngo bavuge ngo ni Chantare mutabe umupira umugambi kubera ko babuze ikindi kintu na kimwe bamwagiriza gusa ntibamukaza nase nk'ubwo bubisha kugera kubikisha abantu abikishije kuri erinete abikishije kuri egide n'izindi nkuru zikibi cyane cyane uwo mudokaritsiye wa mugoboka.
Uwo mukuru wa karitsiye mugoboka bakavuga ko ibyo byose abikora akingiwe ikibaba n'urongoye komine mukaza renovasi ndi yihebura bagasaba abamukurira kwishikira muri icyo kibanza kugira batange agahengwe. Radio Inzamba gatika kawe twarondeye Jean Pierre Nimbona arongoye karitsiye ya mugoboka na renovasi ndi yihebura arongoye komine mukaza kugira bagire icyo bashikirije ku byo bagirizwa n'abanyagihugu bo muri iyo karitsiye mugoboka ariko ntitwashoboye kubaronka.
Makuru ajanye na gatya kazi na muntu abantu 16 baragandaguwe umwe yaranyurujwe abandi babiri barapfungwa adakurikijwe amategeko biri mu cegeranyo cishira hamwe akad Burundi cy'ukwezi kw'indwi kwa Auguste ni mubona jejwe gutanga makuru muri iryo shira hamwe amenyesha ko batewe ubwoba n'ibiziga biguma bitogwa bimanitse ku biti aha bagasaba leta gukora amatohoza yimbitse kuri ivyo biziga. Umviriza Auguste ni mubona
bakoze biperereza abapolisi bamwe bamwe mbarira kure bafatikanije na bamwe bajeje intwaro yo hasi bakaba rero baza kwisonga mu bagirizwa ayo mabi yose. Ishyamba rya Burundi rerekana muri icyo cegeranyo ibiziga bibandanya bitogwa bimanitse ku biti aho umenga biyahuye ibindi bikabandanya bitogwa atandukanye mu gihugu cyane cyane mu mashamba cyangwa mu nzuzi. Ariko igiheze rigateye ubwoba nuko inyuma y'itogwa ry'ibyo biziga atamutegetse canke ubujejwe ubutungane aheza ngo agire ico ashikirije kuri ibyo biziga. Ikintu gaca bakora akabona ari uguca bihutira gutanga itegeko ryo guhamba ibyo biziga badatohoje ngo bamenye abo bagandaguye abari bo ndetse ngo bamenye n'ababikoze baheze bashinzwe imbere y'ubutungane. Akati Burundi rero kubera ibyo byose yasaba leta y'u Burundi gushungera umutekano w'abanyagihugu bose hamwe no gutohoza kuri ibyo biziga bibandanya bitogwa mu mpande zitari nke z'igihugu gatohoza igashobora kumenya abagandagurwa ndetse n'ababagandagura hama igaheza ikabashingiza imbere y'ubutungane.
Inzamba
makuru ajanye n'imibano akanyamuneza ni kose kubihereza ibifungurwa na cyane cyane igifungurwa cy'inyama be n'abayangayanga bo mu gisagara cya Bujumbura. Ni mu gihe hari haheze amezi atatu bibujijwe kubaga ibitungwa kubera inyonko bise fièvre de la vallée du lift yafashe ibitungwa uno munsi leta rero ikaba yatanze uruhusha rwo gusubira kubaga ibitungwa mu gihugu cyose. Ni inkuru ya Evelyne Mukeshimana.
Ako n'akanyamuneza kagaragara kubihereza igifungurwa cy'inyama hamwe n'abayangayanga bazicuruza. Bamwe muri abo bayangayanga bavuga ko batari bakironka ico bari hamazu bapanze eka ngo n'abana babo bafungura ibifungurwa bidakwiye. Umwe mu badandaza aragaragaza agahimba arafise.
Turashimira Imana cyane kuba ibintu byabaye kuko karakazi kasu kamisi yose. Ego nizari byoroshye prema nizari byoroshye kuko prema nizo zabane zari zatoranye kuriha zari zitagoranye gose prema akarasi y'abana ntibari bakikaronka kubera ingorane nyine zibitse kureka kubaga. Icyizero cya mbere twoshima ni uko ibinyene bibereye aha tuba tubona prema ko bizobandanya.
Naho rero habazwe ibitungwa bike ni ukuvuga inka zitarenga 17 gusa ngo barafise icizere ko hari ibindi bitungwa bizova mu mihingo itandukanye y'igihugu kandi ko biriko bitunganywa neza. Ndize Leonard ni umwe mu bafasha gupima inyama zabazwe tumwumvirize.
Uyu munsi habazwe inka 17 kandi ni umunsi wa mbere twakiranye akanyamuneza gakomeye ku mahirwe leta yaduhaye kugira ngo uyu munsi umunsi wa mbere w'intango zo kubaga. Twacharindiriye izindi zikiri mu mihingo itandukanye nk'uko leta yabisabye kugira ngo zitunganywe n'abaganga babijeje.
Mukamenya ko kuva mu kwezi kwa kane uno mwaka inyonko yafashe ibitungwa yibonekeje bwa mbere mu ntara z'uburaruko ihava ifata izindi ntara. Leta yaciye ibuza gufungura ibituruka ku bitungwa harimo n'inyama. Haraheze ikirengo cindwi igikorwa cyo gukingira ibitungwa iyo nyonko yo mu kiyaya cha Rift gitanguye.
Evelyne Mukeshimana arakenuye amakuru ateguriye kuri radio Inzamba arabandanya imyidogo ni yose mu bakozi bakorera ishyirahamwe wa Cal Company risanzwe rihingura imifuko rikorera mu ntara ya Muyinga no mu gisagara cya Bujumbura. Abakozi bakaba bamaze amezi atandatu arenga bataronswa agashara kabo. Basaba mugwiza tunga Saidi niyunge ko nyene iryo shyirahamwe kubatunganiriza. N'inkuru ya Pierre Gahungu.
Amakuru uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rukura mu bakozi b'iryo shyirahamwe ni Wakal Company risanzwe rikora imifuko atumenyesha ko inyuma y'imyaka ibiri ihinguriro rya ni Wakal Company ryavuye ribyara ishami ry'i Bujumbura bamwe mu bakozi baca bajanwa gukorerayo. N'iryo shyirahamwe Saidi niyunge ko akaba yaciye anafata ingingo yo kutugiriza umushahara abakozi bose baba bagumye bakorera i Muyinga canke bagiye gukorera mu gisagara ca Bujumbura. Abagumye Muyinga bashitse ku mafaranga ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu nayo abarungitswe gukorera i Bujumbura aca bongera ibihumbi ijana na cumi harimo ayo gufungura n'ay'inzu. Ariko gushika ubu inyuma y'amezi arenga atatu nta n'ifaranga na rimwe barahembwa.
Tugaze kugera i Bujumbura abanyuma bageze mu kwezi kwa kane twaragiye turakora akazi nta guhembwa amafaranga tudahe tugeze i Bujumbura nayo yadufashe tukiri i Muyinga akubwo umushahara twemereye ntigeze baduhemba n'umunsi n'umwe muri ayo mezi ane yose. Twebwe rero twageze igihe cy'amafaranga yarashyomera nk'ayabu agorana gutangwa amwe y'inzu agorana gutangwa tujya kubaza rero ku kazi kirega mumaze gukora dusohora abamudamu amafaranga tujya kuriha inzu. Ikindi kandi mwongere kandi murare amafaranga y'amarashi bamwe bamwe amafaranga yabaheranye tugasabe dufungura hanyuma tubwira umusirivize yari ahari atubarize muri staff abajejwe kuduha ayo mafaranga baze kontabiliti guhamagara umukesiyere avuga ati je ndi muri konda sindiko ndakora hama turavuga ati sawa kereka duhamagare direkteri direkteri bamubwiye atavuga ati ibyo ni ikibazo gitanya baraza gutaha nimurindire nta ngorane turavuga ati niba ibintu kuri kubadutererana tubigenze gute. Hariho rero umudamu twavuga ko ari umunyamategeko niwe yanditse nayo makonda tumurondeye nawe yaca atubwira ati nimundihe takisizo ndabumvirize twe turavuga ati sha umuntu twebwe twabuze nayo gufungura twaronke kumurira takisi kweri turavuga ati yewe ni ibintu ari si ibyo niho rero bavuga ati twe ko mumaze badusohoye ntari turi buje tuca turyama ahanyene burya twaramaze iminsi ishika kuri tatu turara kwa nyene ku kazi mu rugo mu mbeho.
Ayo makuru avuga kandi ko n'abagumye bakorera i Muyinga nabo nyene bamaze amezi menshi ataco baronswa. I Muyinga hariho abaheraniwe amezi ava ku munani gushika kuri atanu.
Twavuye i Bujumbura tuvuga ko akazi kaheze afashe nk'abagomotsi tuyaniwe amezi atatu kuva ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu. Wewe ntabyemera avuga ati niba twamutaye ngo twateye nka gerede tera gerede tuyaniwe amezi atatu gusa haba arenze atatu hariho abafite amezi indwi yose atandatu umunani cyangwa nko gukora umuntu amezi umunani udahembwa vuba ikindi kibazo.
Kuri ayo makenga y'abakozi b'iryo shyirahamwe uruganda rwa radio Inzamba agateka kawe rondeye kuri telefone umuyobozi w'iryo shyirahamwe ni Wakal Company Saidi niyunge ko kugira atange umuco kuri ico kibazo c'abakozi biwe ariko ntitwashoboye kumuronka.
Pierre Gahungu arakenuye tuve i Muyinga tukubitire mu Kayanza mu gusozera ano makuru. Harabandanya kwibonekeza abasegereza mu gisagara ca Kayanza naho hamaze indwi zibiri hafashwe ingingo zo kubirukana mu bisagara vyose vy'igihugu. Ni mu gihe abasegereza benshi muri bo basanzwe bagendana ubumuga bamwe muri bo bakaba baganiriye na radio Inzamba bakavuga ko iyo ngingo bayizi ariko ari banaonikora kandi batunze n'imiryango bakavuga ko batarota bava muri ico gisagara kuko batagira iyo baja kandi ari naho bazaye uburaro n'uburamuko. Basaba ko bobagarukira ko mu kubaronsa uburyo bwo gukora kugira bashobore kwibeshaho. Idonido na Alexandre niunge ko
nkuko bamwe muri banaho nikora na bamwe mu bagendana ubumuga bo mu gisagara ca Kayanza bayaze na radio Inzamba babimenyesha iyo ngingo ibabuza gusega mu mabarabara barayizi ariko ngo ntibagira icepfu ca ruguru kugira ngo babeho ubuzima busanzwe.
Amvi radio ndavyumva ariko narihanganye gatoyi nihanganye gatoya ariko byasewe umuryango kandi uwo muryango uri mu ibarabara byase ko noguma muhita maze kabiri ntaje umuntu kugira je naciye mvuga ndita ndaza ndundira umuntu bavuze ntaha umujyango wabana indi kandi yapanze naho mfite ndima nakugura ofisi je duvu nabuze uko ngira n'abana barashyira ubwenge nabuze n'akazi nabuze n'umutahe ndabahe ngo baje no mwibarabara barangura imiseke byose nabihuye iyo yavuze ngo mane kumpana birashoboka mugabo kugira ngo mane barenda kubanza kuraba ukuntu jewe ndi no muhira mbere yo kumpana jewe buze ukuguru mugabo umutwe wo kurondera nawo ufite buze umutahe basigaye ujya ahantu kwibarabara gushyira akantu gusa basi gatoyi arangura ibyema cyangwa udusoya gushyira ngaha nkareka neza kukwegerereza njya mbuze ibintu by'umutahe mbuze n'uwo ndwana gutyo ikibazo nzenzari ha make make byose vuba ukuntu byose byoca bigenda neza
nabuze agasuka jewe barandarika nkabura agasuka ko kujya gukoresha urumva narinze guhiga n'akazi urumva nkanoga jewe jewe n'uku nabasabye aho gasuka ndakarose jewe n'okaru kendara aho kwice ntabyo kurondera n'amagana atanu ngira ubuyi ntawungaburira jewe sinzokoma ngaha imana niyabikora nzoba mwiza sinobura jewe uwarindengere kubera abantu jewe barankunda tatye kupakira tari kisinga hetirakeze bakara makanzu cyendo cyasubira mu ibarabara kubera no gupfandwa bamfuye
basaba nyabuna abajejwe intwaro kubaronsa imfashanyo bishobotse ngo babaronse n'umutahe wo kwiyungunganya mu mihani wabo
icyo no basaba nk'umuntu agenda mu bumuga no basaba yuko urabukuntu uwaduhaga ntakaye drabahantu cyara abana ariko ukuntu twoza kwiyungunganya kugira natwe tubaye ko twoza tubaronka urumuntu aba ari umuntu abaye ahantu mpanze ufite ka kantu wicaye ko kwibarabara wavuga ati hagiye hirya ejo nzoronka ukuntu nzarondaronka iyo rasiyo nkaronka rasi n'ukuntu nokuba kw'icyo kiro nkaca ndonka nako kantu ko kurihinzi ndabayeho nk'uko byayisanzwe kuko mu bibara niho hari habitunze kuba bahadukuye urumva nawe turi kazoshorohera kwe
abo bantu basega rero baboneka ahanini ku mabarabara mu isoko ku mazu y'ubunywero n'ay'uburiro ingingo ibavuza gusabiriza ikaba imaze ndwi zirenga zibiri
ndakushimira Alexander Yungiko ni kuri iyo nkuru ivugwa mu Kayanza tugejeje ku mpera z'ano makuru mwakoze namwe mwariko muradukurikira mwari kumwe na Eddie Claude Ninazwe mugira amahoro iwanyu mwese na ubutaha.